Mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni Fidèle Niyongabo. Ni Fidèle Niyongabo abaramutsa. Mugenzi wacu Alois Bigirimana abashikirize amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidèle tuyahereye mu yavugwa ku mugabane wa Afrika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragaragaje icyizere ejo ku munsi wa mbere nyuma y'aho ubutegetsi bushasha bwa Chad bugeneye umushyikiranganji wa mbere ariko Amerika isaba ko hubahirizwa demokarasi inyuma y'urupfu rwa Perezida Idriss Deby. Robert Kodek, umufasha w'umushyikiranganji w'imigenderanire wa Amerika ashinzwe ibibazo bya Afrika, yabwiye imenyeshamakuru ko kugena umushyikiranganji wa mbere w'umusivile ari intambwe nziza ya mbere. Ariko agasaba ko izindi ntambwe zigana ku kubahiriza demokarasi nazo zica zikurikira. Kodek yavuze ko Amerika yagumanye amakenga ku nzira igihugu cya Chad kizofata inyuma y'urupfu rwa Idriss Deby. Muri Somalia abarwanyi bafise ibikobi biremereye bashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi barafashe ibirindiro mu bice bimwe by'umurwa mukuru Mogadishu ejo ku munsi wa mbere. Inyuma y'umunsi umwe barasanye n'abasirikare ba leta mu ruhagarara rwatewe n'uko ikiringo cya perezida cyongewe ko imyaka ibiri inyuma y'irangira rya manda yiwe. Ababibonye bavuze ko inteko za Somalia hamwe n'abo barwanyi bashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose bafashe ibirindiro ku mabarabara akomeye i Mogadishu. Uko gutana mu mitwe gushingiye kuri politike mu mabarabara i Mogadishu kwabaye inyuma y'aho abanyepolitike bananiriwe gutunganya amatora yari ategekanijwe mu kwezi kwa kabiri. Abimukira 17 baratoye bafuye mu bwato bwari ku nkengera z'amazi mu gisagara cya El Hierro ni mu izinga rya Canary muri Espagne ejo ku munsi wa mbere. Abajejwe urujya n'uruza mu mazi bavuze ko abandi bantu batatu batabawe. Abo bimukira bose baje bamuka mu karere ka Afrika iri munsi ya Sahara ariko ntibiramenyekana aho ubwo bwato bwari buje buturuka. Mu ntango z'uku kwezi nyene abandi bantu bane baratowe bafuye mu bwato mu manuko bw'ico gisagara cya El Hierro bwari butwaye abimukira 23. Abimukira bashika mu izinga rya Canary bariyongereye inyuma y'aho hashyizwe ingufu nyinshi zo gukizura ku nkengera z'umumanuko bw'Uburayi bica bigabanya ibitigiri by'abimukira bakoresha umuhora wa Mediterane. Iyi sosiyete Total y'Abafaransa izwi cyane mu bijyanye no gucukura peteroli ejo ku munsi wa mbere yavuze ko yahagaritse umugambi wayo wo gucukura umwuka wa gaze mu buraruko bwa Mozambique. Mu itangazo yashyize ahabona Total yasobanuye ko uyu mugambi uhagaritswe kubera impamvu ikomeye y'igitero cy'iterabwoba cy'umuhari w'abajihadiste cyabaye mu ntango z'uku kwezi kwa kane. Iyi ngingo ifashwe mu gihe hari impamvu zidasanzwe zibuze umugambi kubandanya harimwo ihagarikwa ry'amasezerano awugenga. Isosiyete ya Total yaremeje ko yakuye abakozi bayo bose aho yakorera ku kibanza cya Afungi mu ntara ya Cabo Delgado muri icyo gihugu cya Mozambique. Mu yavugwa mu makungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yariyemeje kurungikira Ubuhindi umwuka wa oxygene mu maguru mashya hamwe n'amamiliyoni y'incanco mu bindi bihugu. Ni mu ntumbero yo gufasha kurwanya umugera wa corona no kumvira kamo isabwa ko gufasha ibindi bihugu. Umuvugizi wa perezidansi ya Amerika Jen Psaki yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Amerika igiye gukorera hamwe n'Ubuhindi. Yavuze ko Amerika izotanga imfashanyo zikenewe z'umwuka wa oxygene, ibikoresho byo kwikingira, imiti, ibipimo hamwe n'ibyankenerwa byo gucandaga. Perezidansi ya Amerika yavuze ko inkingo zirenga imiliyoni 60 za AstraZeneca zikirindiriye kwemezwa n'ikigo cya Amerika kijejwe kwemeza ibifungurwa n'imiti FDA zishobora kuzoca zirungikwa gufasha mu bindi bihugu.
Alois Bigirimana urakoze kudushikiza ayo makuru yo hirya no hino ku isi, amakuru yo mu biyaga binini. Muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo barundi bagera kuri 80 basanzwe bakora imirimo itandukanye mu gisagara cha Uvira bapfunzwe n'igisirikare cha Kongo kivuga ko bakibamwo mu buryo buciye kubiri n'amategeko.
Twavyite mu gitondo duhagaza ahantu turinde ya mapike tugatubona umwe baramufasha bozana dokima arabatepejere yiwe abahaye tepejere yiwe bararaba ubwo bakeye bamujana ni dokima duhatse urundi wese bahuye ni gufata aha mu maendereo abapenda igitangaje nuko turiko dufatwa n'igisirikare
abo n'abarundi baba mu gisagara cha Uvira muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo. Uburundi ho uyu munsi kwa kabiri abanyororo barenga igihumbi bari degenzya inyuma yuko bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa mbere. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda Perezida Paul Kagame yambitse amapete abasirikare barenga 700 barangije amashuri makuru. Ibirori vyabereye mu kigo ca gisirikare kigako mu karere ka Bugesera. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru y'idonido.
Abanyeshuri bose barangije muri iryo shuri ryigako ni 2021 barimo abakobwa 74 n'abahungu 347. Na amasomo yaramaze igihe kiri hagati y'umwaka umwe kugeza ku myaka 4 bitewe n'ibyo umunyeshuri yakurikiye. Mu banyeshuri bose bambitswe ipeti rya suryetona harimo abagera kuri 209 bize amasomo ya gisirikare babifatanije n'andi masomo ya kaminuza. Icyiciro cya kabiri kirimo abanyeshuri 506 bize umwaka umwe amasomo ya gisirikare gusa. Aha hakabonekamo abari basanzwe ari abasirikare bato ndetse n'abari abasivile barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza bongererwaho amasomo ya gisirikare. Icyiciro cya nyuma n'icy'abanyeshuri 6 bakurikiranye amasomo yabo bari mu bihugu byo hanze Ubiligi, Kenya na Sri Lanka. Mu muhango wo kwambika abo basirikare ipeti rya suryetona mu ngabo z'u Rwanda, Perezida Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko kuba u Rwanda rukomeje kubaka ubushobozi bw'ingabo zarwo biri mu nyungu z'abaturage.
Ubushobozi rero twubaka muri mwe bufite izindi mpamvu nyinshi nakongeraho. Twubaka imbaraga n'ubushobozi kandi ntawe bikwiye gutera ubwoba cyangwa guhungabanya umutekano we, ndavuga ahandi, ahubwo uhereye no ku baturanyi ukajya n'ahandi. Twifuza umubano mwiza, tuzakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mubano uboneke duhereye ku baturanyi ari amajyepfo, uburasirazuba, uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru.
Umukuru w'igihugu yumvikanishije ko kubaka ubushobozi bw'ingabo z'igihugu bifasha mu gukumira abahungabanya umutekano.
Ariko icyo twubakira ubwo bushobozi ni ukugira ngo nyine u Rwanda rugire umutekano, ndetse uwo mutekano tuwubakireho dutere imbere. Ariko noneho no kugira ngo byumvikane ko icyo gihe iterabwoba ryatuzaho twahangana naryo uko bikwiye, cyashaka guhungabanya ubusugire bw'igihugu cyacu icyo ari cyo cyose aho cyava hose, ubwo bushobozi niko twifuza kubukoresha. Ntabwo twifuza kubukoresha hanze y'igihugu cyacu tugira uwo dutera ubwoba cyangwa iki cyangwa uwo tugirira nabi, oya. Ahubwo ni ukwirinda icyaduhungabanya. Uwashaka guhungabanya umutekano wacu, ubusugire bw'igihugu cyacu, byamuhenda, byamusaba kiguzi atari yatekereje.
Abanyeshuri bashoje amasomo yabo, bamwe bari bamaze imyaka igera kuri 4. Ibyishimo byari byabarenze.
Ndishimye cyane kubera ko mbashije gutangira bimwe mu byo nariyemeje guhereza ubuzima bwanjye n'imbaraga zanjye ngakorera igihugu cyanjye. Ni inzozi nagize kera nkiri mutoya, najyaga mbona igisirikare ari cyiza nkabona abasirikare nkabikunda, ariko nyuma nza kubona ibanga ry'uko icyo wakora cyose udakorera igihugu cyawe cyangwa se impano waha igihugu cyawe no gutanga ubuzima bwawe kugira ngo ukorere igihugu cyawe. Bityo mfata umwanzuro ndaza ndabikora. Bimwe abakobwa bumvaga ko bidashoboka, ariko mbona ko byitwa impossible byabaye possible.
Nubwo ari mu gihe cya COVID-19, uyu muhango witabiriwe n'abatari bake barimo abayobozi bakuru b'igihugu batandukanye ndetse n'ababyeyi b'abasirikare bashoje amasomo. Abandi banyarwanda bakurikiranye uyu muhango kuri radio na televiziyo by'igihugu. Ababyeyi babashije guherekeza abana babo bagaragaje ibyishimo.
Ndanezerewe cyane kuba ageze aha ngaha kubona nanjye naba afite umwana uri mu ngabo z'igihugu, kuko inkotanyi hari aho zantabaye mu bikomeye. Uyu munsi rero ndanezerewe kuba nanjye mfite umwana uri mu ngabo z'igihugu. none uyu munsi wa none rero nange biranejeje kuba afite umwana nange uzarengera abandi nyuma kubaka boko akarengera abanyarwanda abana b'abanyarwanda.
Ishuri rya gisirikare rya Gako ryatangiye gutanga amasomo mu mwaka w'1999 ryigisha ubumenyi, imikorere, indangagaciro n'imyifatire by'umwuga wa gisirikare. Muri 2015 ryagiranye ubufatanye na Kaminuza y'u Rwanda bwo gutanga amasomo atatu y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza ariyo ubumenyamuntu, ubuvuzi ndetse n'ubuhanga mu by'ubukanishi n'ingufu. Assumpta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, habanyororo bari basanzwe baba mu mabohero atandukanye mu ntara z'igihugu bapfunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye yari mu birori byabereye mu ibohero rya Mpimba i Bujumbura. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Yatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Karakamwe mwe ntangere mu ibohero rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura, aha bari bahafungiwe 972 batashe mu zabo ku kigongo cy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yari yishikiye ku Mpimba mu ntumbero yo gushyira mu ngiro ingingo yafashe igenekezo rya gatatu ukwezi kwa gatanu no mwaka. Yamenyesheje ko iyo ngingo itashotse ija mu ngiro kubera ibikorwa vyo mu babohero amwamwe vyari bitunganijwe nabi, maze bituma igikorwa kitoroha gushira mu ngiro. Buno nyene Perezida Evariste Ndayishimiye yatekereye impanuro abo bari kuwe.
Mugerende muhe icyizere ababanyi bumve ko ari umuntu atashye ari umuntu, mubahe icyizere, mubereke yuko ubu ari mwebwe musigaye muri intungane kubarusha mbere. Mushikeyo ntimusubire mu cyaha ahubwo mubari mwe muhanura abariko biyumvira kujya mu byaha, mwabwire muti ntihajyoshe. Namwe muraza muravuga muti n'abariyo baragowe se nzosubirayo. Mubakarorero mu bikorwa iyo mushitse ubwo twe kwimpene kumva kokeje mwebwe mwaravyumvise. Nicyo gituma ngo bakarorero ko gukunda igihugu kugira ngo ntimusubire kugwa mu rudubi.
Perezida Ndayishimiye yasavye abasigaye ku mitumba kwakirana ugwezi abo bavukanyi babo batashe.
Rero abenegihugu ndabasabye bashike babashyira mu makoperative, babashyire ku kivi, babande babaremese, babwire bati turabagenze. Aho mu mituma muzoshikamwo saba abenegihugu baze bace bavuga bati wa mujama wacu yaje bagira umunsi mukuru, ntibavuge ngo wa wundi wagira ibinibi ngo yaje. Oya, harya babakomerekeje namwe kuko namwe byarabakomerekeje. Ahubwo nibavuge bati wa muntu wacu wa mujama yaje, reka ubwo tumwakire. Mbere n'agahene bashaka bakabaye babazimane.
Umwe muri abo bari kuwe arashima kigoro ko umukuru w'igihugu amenyesha ko bagiye kuzokwitwara neza mu kibano, akizera ko abazohasanga bazobakira neza.
Rero nuko uyu munsi ndanezerewe cyane kubona inyuma y'imyaka itanu n'amezi ane n'iminsi cumi n'umunani nshoboye gusubira kurekurwa, ngasubira kwidegembya n'imyaka yose nayenda nyimaze n'ayo mezi ndetse n'iyo minsi ndi ngaha mu ibohero. Rero ndagomba ko umuntu wese umurundi wese ahari yiyubare yirinde kuko igihano kirababazwa. Umunyororo urababaza n'ahantu hababaje bose utarahaza sinifuza ko yohaza. Nabo tuhavuye sinifuza aho twugaruka, ahubwo tugende tuba amajwi tubwire abandi ibyo bintu babyiyubare yirinde kuko byo twagize tw'abanyabyaha kwaje twagize ibyaha bitandukanye bimwe bikomeye, ariko ndabinginze kugira ngo bazatwakire batukurikiranire hafi batwentegere muri sosiyete kugira ngo dushishikare natwe kuraba aho Burundi bugeze dushobore kubamo n'ikimana mu ijuru heza.
Muri abo bari kuwe harimwo abari bafunzwe bagirizwa imyiyerekano yo kuwa 26 ukwezi kwa kane umwaka 2015, imyaka itandatu ikaba irumanye kuri uno wa mbere. Yohani Minana Rongo Birunani Senaret utavuga rumwe na leta arashima icyo gikorwa cyo kurekura abari bafunzwe, asaba ariko ko umukuru w'igihugu yorekura n'abandi mu ibohero agasigara abantu baruhebwa gusa.
Bari bakwiye kurekura abo bantu bose babagirizwa ibyabaye mu 2015 kuko byari bya politiki. Hakaba rero hakimwe abantu bagizwa cyo kimwe na bamwe barekuwe ariko bakaba bagumyemo harimo akarenganyo. Byo byiza rero ko abo bose bari mu madosiye y'ibihumbi 2015 byerekeye ikiringo cya gatatu umuhisi Petero Nkunziza yashatse bakaba bakigwanije aho bose barakwiwe kurekugwa.
Muri ibyo birori byo kurekura abafunzwe, umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi yamenyesheje ko hagiye gufungurwa abakenyezi benshi mu minsi mike n'atatanze isango ritomoye. Ati abakenyezi bose bibungenze n'abafise abana mu mabohero atandukanye i Burundi bagiye kurekugwa. Icyo gikorwa cyo gufungura abanyororo baronse ikigongwe cy'umukuru w'igihugu cyatanguriye mu ibohero rya Mpimba cyabaye no mu ibohero rya Muyinga, abashikira na 200 barekuwe harimwo abagabije na n'indwi n'abagore 13, kikaba kigiye kubandaniriza mu yandi mabahero y'u Burundi nkuko byashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane Nibizi yamenyesheje ko bizofasha cyane kugabanya ubwinshi bw'abarangwa mu mabahero y'u Burundi yarimwo abantu barenga 10,000 kandi yubakiwe abatarenga 4,000. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarundi bagera kuri 80 basanzwe bakora imirimo itandukanye mu gisagara cya Uvira bapfunzwe n'igisirikare cya Kongo kivuga ko baba muri ico gisagara mu buryo buciye kubiri n'amategeko. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere muri mwe mu mihanda ya Uvira ndetse no mu isoko rya Maendeleo wahuragana na military police ishoreye bamwe mu barundi biganjemo abatwara amakinga na za moto ikajya kubafungira kuri biro y'abashinzwe iperereza muri Uvira. Bamwe muri abo barundi twahuriye hanze ya biro y'abashinzwe binjira n'abasohoka muri Uvira batangarije Ijwi rya Amerika ko batewe agahinda n'uburyo bagenzi babo bafunzwe kubera bafite ibyangombwa byatakaje igihe.
Twafite mu gitondo duhagaze ahantu turindiye amapike tubatubona umwe baramufasha uzana dokima arabahate pegere yiwe abahate pegere yiwe bararaba burya bateye bamujyana ni dokima z'uwazimbiye none ko bamujyanye dokima zifite kandi DGM akaba yaduhaye urusha guca kuri pontiere twace kuri pontiere tukaba turinga bakaba batangwe kudufunga dufite n'amadokima ubwo twakoze ni irihe
ukuntu byagenze jengiye ni moto gutya duhwanye n'abadariste amakinga abamotari n'amakasike abamotari nta mamoto bafashe manake kira umurundi wese bahuye ni ugufata aha mu maendereo abapeme igitangaje nuko turiko dufatwa n'igisirikare abapeme ngaha mu maendereo ni uku umudari ashikanye umuzigo baca barekipira bakajyana kuri birodi baca bafata bakajyana kuri birodi igitangaje nuko turiko dufatwa n'igisirikare.
Aba barundi bakorera imirimo yabo muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri 7 no mu mujyi wa Gatumba mbasa guserukira u Burundi muri Kongo guhagurukira ibibazo byabo kuko bitara bafungwa.
Ambasaderi wacu tumusabye aduserukire ibi bina iyi programme mushikiye hamadushikire imbere adushikire no mu Burundi adushikire kwa president kuri president wa Burundi na president wa Kongo ibintu biriko biradushikira ngaha babimenye abantu kuri santara n'abarundi nuko nitubaze n'igitiki aha bariko barafata umurundi wari we wese cyitwa icyo tuzaba nuko twe ibi bintu biriko biradushikira byo shikira imbere bwashikira abantu bakuru ambasaderi akabimenya ngaha uvira nta buserukire ambasaderi kinshasa ni kumusangaye
umuntu wese ari ku isi nzima arazi yuko kontinima iriho kandi nta muya gihugu n'umwe atari muri iki kitaranje agifite dokima zose zikwiye tubatangaje ni kubona ngaho ibubira serikali yaho baganira ibintu uyu munsi ejo bajya mwira bakadufata deje mari iki nama samedi yaheze tuze tukandikishe ngaho twayandikishije tuyandikishije tuyandikishije wese ni mugasho tuge turasabye ambasade wacu yicaye ngaho kishaza atuvugire niba ari ugutaha dutahe kwanza abagore mu Burundi abana mu Burundi tubaze umwaka n'amezi twicaye ngaho abagore bashobora kuba bari abandi bangabo abandi bangabo barahukanye
Niyonzima Ildefonse akorera imirimo y'umotari muri Uvira atangazwa n'uburyo bafungwa kandi bayiruka kwibaruza kuri biro abashinzwe binjira n'abasohoka.
Baradukoranije inama batubwira ati bose petrole zabaye supire muje muri DGM tubandike tubahe indi dokima ku buryo hamwe baje kugira umusako mwerekana aka dokima ka DGM hamati ati bacabareka aka dokima kira murundi wese areka akagora ibihumbi bitatu n'akajeto gatoye n'akantu gusa kwandikira ko DGM ni nomero gusa kira muntu wese akagura ibihumbi bitatu ikitubabanjire ni uko bari kubaradufata kandi ako gadokima turagafise sepecere turayifise kangamuntu turayifise.
Umuvugizi wungirije w'igisirikare cya Congo muri Uvira Serge Tadeo Karako avuga yuko bafashe abo Barundi mu rwego rwo kureba aba muri uyu mujyi mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko bamwe mu baturage bo muri Uvira bashinja Abarundi kuba nabo bafatirwa mu bagizi ba nabi bagenda babiba. Kuva Uburundi bwafunga imipaka yabwo kubera virusi ya corona, abenshi mu Barundi bakorera Uvira babuze uburyo basubira Burundi gufata ibindi byangombwa. Vedase Ngabo kubwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Bakunze Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu ikambi ya Mutenderi muri Tanzania zemeza ko ikibazo cy'umutekano kitaratorerwa umuti ahubwo kibandanya kubangamira impunzi zahungiyeyo. Ivyo babyemeje mu nama hagati y'impunzi n'abarongozi babo yabaye ku munsi w'Imana urangiye. James Jovin umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika yateguriye inkuru.
Twebwe tugiye no kwitura ku gipolisi ari ingorane d'office batubwira yuko tutari sirikare ya Tanzania.
Ikibazo cy'umutekano muke n'inyuruzwa ry'abantu ni kimwe mu bibazo bikomeye kandi bitarafatirwa umuti mu nkambi ya Mutenderi. Ubw'icyo kibazo impunzi zibayeho mu bwoba ntangere iyo babonye imodoka ari y'igipolisi amakenga ba menshi yuko yoba ijye gutora abantu bigaca bituma imvururu zivyuka hama bakazibira ibarabara. Mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe yaramaze kunyuruzwa abantu barenga 10 bakekwa ko ari bamwe mu bahungabanya umutekano mu nkambi. Kubw'icyo kibazo kuri uyu wa Mungu abarongozi b'inkambi ya Mutenderi bahamagaje inama hagati yabo n'izo mpunzi mu ntumbero yo kumviriza ibibazo n'ibyiyumviro z'impunzi zifise ikibazo cy'umutekano uriko urahungabana.
Abajejwe umutekano ni igipolisi kandi babendera tukumva umuntu kanaka bamutwaye kubaza bakavuga bati ntituzi igiro ry'umuntu none iyo twahunguka nk'umuntu umwe yazimiye kwifama mu gihugu bako yapfuye cyangwa ariho turasabye amashyirahamwe adukurikirane ibyo bintu mutuhumurize mu gihe bamukoze.
Hagiye mugabo wanjye ari mubo batwaye twinjira ngaha mu nkambi nta n'umunsi umwe arava mu ino nkambi ngo aragiye no guhanzura cyangwa ngo aje n'ahandi. Igitero cy'abapolisi bambaye impuzu z'igipolisi n'imodoka y'igipolisi bagaca baza batwunguruza mu icyo naha nayo imaze iminsi ngwaye ariko umupolisi umwe aratubwiye Kigali abatwaye yaciye ngaha nta n'umunsi n'umwe arigera
abantu bakuwemo iyi kambi uyu munsi tubashyira mu gitigiri cy'abapfuye mbega ko bakurwa ku makadi mbega n'aba bapfuye bazohava bakurwe ku makadi tutabonye n'imva zabo.
Muri iyo nama abapolisi baje bambaye impunzi zisanzwe kugira ntibamenyekane kubera bamenya yuko impunzi zohava zibyura imvururu ubw'ishavu n'akantu.
Twaraye tubona abajejwe umutekano bicaye kuri izi ntebe ngaha none ubuhoho baroye hehe abavuga ko batunze umutekano tutakibabona
nimuturabire ko yaba twe twaronge ko yaba dukurikiranire ubuzima bwa bene wacu iyo baroye
bivanye n'ukuntu igipolisi cyo ngaha kitariko kiradukorera neza. Igipolisi tugira gutya tukabona baje gutora umuntu utazi n'icyaha afise. Abasungusungu baduhaye baratugaya kandi aribo badufashije ibibazo. Turashaka aba chef de zone n'abamwenyekiti n'abanyumba kumi bivanye n'ukuntu twebwe umutekano wacu tubona udahagaze neza twebwe nyene nimba byabananiye twe twaramaze kubona yuko umengo twaragurishijwe
mukuru w'inkambi ya Mutenderi bwana Ngendabanka Pierre muri yo nama yahumurije impunzi azibwira yuko byabaye bitazosubira uwo murongozi yemeje yuko ikibazo cy'umutekano kihari kandi ari kuriko abantu banyuruzwa bamwe muri bo batwarwa n'igipolisi kubera bakekwa guhungabanya umutekano mu nkambi ariko ngo ntibashobora kwiha ijambo kugira bavuge ibiri nyuma y'urukuta badashikayo bwana Pierre yemeje ko bariko barakomeza gutabaza ababakuriye gukemura icyo kibazo
turizera yuko bizogenda neza ibyabaye bitazosubira kuko twaramusabye nyakubahwa kw'intonde zokwirikizwa nimba ari ufise ikibazo bisabwa ko arengutwa bazokwikora ku batware nk'uko byahora biba hari n'abandi benshi batwaye barabahanye nta muntu yagwanye kubera twaramenye atabo bantu batwawe na naka bari mu gipolisi canke mu butungane byagenze uku nta ngorane byateye twirinde aba bantu bagomba kudutobera umutekano kuko hariho ibintu abantu bamwe bariko bagomba gukora bishobora kutuzanira kaga abenshi mbere ukazahumva ngo nta mwana ndiza je nta ngorane none tutagira umuryango reka kononera abafite imiryango bashobora kugira ingorane none rero twubahane twubahe n'abatuganza kuko abarundi twamye tubeshwaho no guca bugufi nta bushobozi dufise bwo kwigwanira nk'impunzi umuntu yumva ko yokwigwanira agahangana turi hano ubwo bushobozi ntabwo afise no kwigenda no kugomba guta abandi mu kaga
kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini kubw'ijwi rya Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'ijwi rya Amerika ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agataraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mushuti banywanyi na haya makuru yakaganya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi wa mahoro n'amahirwe
Ah, 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 I need to stay.
jangan jangan jangan.